cyane Leonce ngende kumana umukuru mugambwe Safwanya Fredibu murakoze cyane gose kukanya mu tuye kugira ngo tuganire nashaka ndababaze nyuma yaho umugambwe uri ku butetsi ukoreye kwaniro rikuru ry'umugambwe gutangaza ko utoye president Pierre Nkurunziza mu kibanza tuzoserwa iyo mugambwe mu matora y'umukuru gihugu mwavyakiriye gute umugambwe wanyu eka n'umunani muri iki gihe mwari mugize imisi itari mikiye mutera kamo kugira imyerekano y'ukwiyamiriza ko icyo kindi kiri ngo cobaho mbega ivyo mwavyakiriye gute
twavyakiriye nabi kuko bahejeje gukigihugu mu kaga mu gusenyura amasezerano y'Arusha n'ibwirwa shingiro u Burundi bwinjiye mu kiringo ata mategeko ata mabwirizwa ahari tugarutse mu ntwaro za gisirikare tugarutse mu ntwaro z'umukazo mu ntwaro z'inguvu aho ubona ko gose ko abapolisi bamwe bamwe n'imbonera kure bashyizwe imbere kugira ngo inzira ya politiki ndetse bire kuvugwa havugwe izo nzira z'inkoho gusa tibigwanije
abashyigikiye president Nkurunziza hamwe n'umugabo muri kutegetsi bobo ntibavuga cyo kimwe namwe cyane cyane gukunda umusoma ibyo bashingira
nta nibyo bazi kuko igihe twabiganira igihe twabyandika se ngo bari bari baraduhenze ngo barabyisunze igihe basinye amasezerano bakandika intambara ariko twasanze atari byo ngombwa rero ko bavuga ibyo onye bijyanye no gukoresha inguvu ariko ndibaza ko bitazobashikana kure kuko baba barundi baba badufashije mu karere ya Makungu bose iyo nyifato iyo ngendo mbi barayiyamirije
mutubwire intambwe ikintu mugiye gukora muri iki gihe ivyo bintu byabaye kandi mwaravyiyamirije ikintu mugambwe wanyu ikana no muwindi migambwe mvuga rumwe imigambwe itavuga rumwe na leta ingingo mugiye gufata n'izi
kwebe twenyene ubona ikibazo cy'abarundi bose kugira ngo arebe ari rya yejo uzobyumva igiye kubandanya urugamba rwo kwiyamiriza iyo ngingo mbi yafashwe igiye gusubiza igihugu mu ihumbi igiye gusubiza mu kaga igiye gutuma amakungu aduhari ibivomo igiye gutuma ubukene inzara n'ubushomeri bibangamira igihugu n'abanyagihugu igiye kuzogira imyerekano nk'uko twari twabitegekanije turi kumwe n'abandi bose abo mashyirahamwe yigenga abo mu yindi migambwe naka n'igice kitari gito cyo mu mugambwe CNDD-FDD gushika iyo ngingo ifuswe tugasubira ku masezerano y'Arusha n'ibirwa shingiro
abategetsi baserukira ibihugu byabo barayi bateye akamo gasaba ko ibintu byose byokorwa haba leta haba abatavuga rumwe nayo boshira imbere amahoro n'umutekano kugira ngo naho imyerekano ntibemwo ubugizi bwa nabi iyo myerekano yanyu kugira ngo ntibemwo ubugizi bwa nabi ingiro mwategekanije n'inze
twebwe uko tubayeho uko dukora tunga amahoro n'umutekano nacyo gituma tuzuhamagarira abo bose azitaba imyerekano ko atamuntu n'umwe yohirahira ngo hagire ikintu yonona ngo hagire umuntu atuka agire umuntu atera ibuye abo bose twumvise bariko barategurwa bazotwinyegezamo kugira bonone iyo myerekano yacu biba abantu biyambitse impuzu z'iwacu tuzobibabuza tuzobibangira twarabiteguye neza twebwe tuzobatuzi icyo tiko turakurikirana dushobora kwanga umudugararo ngo tuzane umudugararo mu gihugu
mu gihe abo bantu muvuze nyine bobaca mu ryahumye bagatera umudurumbanyo eka bakanyuruza abantu ko mubivuze cyanke hakaba n'abahasiga ubuzima ibizobera muri myerekano muzobishaka kugatwe kanyu
abazo hasiga ubuzima n'abantu bariko barabwirwanisha ubu nyene ku mugoroba n'impuzu za gipolisi n'umugana ako kagwi k'umugambwe CNDD-FDD ibyo bizoca bibazwa umukuru w'igihugu yatangi igihugu mu kaga bibazwe n'umugambwe CNDD-FDD nibo bonyine bazovyishura
hari abavuga ko iciza muri iki gihe ari uko nk'imigambwe ihoje hamwe ikagira inguvu kugira ngo irabe kuyoronka amajwi akomeye cyane gose mu matora yimirije ibyo bintu muriko murabitegura mubitegura hamwe n'iyo myiyerekano
mu amajwi iyo aba ari iby'amajwi gusa nawe nyine yari yaduhaye mu kugira ngo avuguruze abanyagihugu avuguruze imigambwe avuguruze amashyirahamwe yigenga avuguruze akarere avuguruze amakungu amajwi yari yaduhaye ariko Frederic uko wumva ibintu bimeze ubu ayo majwi azoronderegwa he ko igihugu kizoba kiri mu kaga kizoba turi mu nduru mu ntambara yerega batize igihugu mu ntambara abone kwitegura intambara amatora n'ibindi
mutubwire neza ivyo muri ko muvuga uko kaga niyo ntambara ni bizova
urumva ubu bateguye imbonera kwezi kanje 3000 bazambitse impuzu z'igipolisi kugira ngo zitangure kurasa abantu ejo none bato ko abantu bazoraswa uko o n'amasase yo nyene bikazoga umukonyende wibaza wewe
ubu rero nta matora mwebwe muri ko muri yibaza ko muzojamo
yazokorerwa hehe wewe ibyo bya shingiro bitahari amasezerano yihesha tahari ari ngoro ziriko ziravuga yobera hehe abo no kwanza kugwanira ibizi yashingiro ikagaruka tugwanira amasezerano ngashakagaruka kagwana ibigwanisho biri kwihabwa izimbonera kuri bikapa mu gihugu nta matora zotegurwa akamera neza nta matora zoba
mu kiganda twigeze kugira mushana Leonce Ngendakumana mwanavuze ko amakosa mwagize mu 2010 aho mutitavye amatora mutazo yasubira umuzoja mu matora ivyo biramaze guhinduka
igihe twavuze yuko tudazotura kuva mu matora byo ko tudazotura kuri buga twari tuzi ko umukuru w'igihugu azosenyura amasezerano y'arusha n'ingirizwa shingiro twari tuzi ko hazoshingwa imigwi ihabye ibigwanisho kugira ngo doteze abantu barasi ati twari tuzi ibyo bishitse urumara ntibizabitubuye ntibizaba biri ko mu kizwari igihugu cyose ntazaba ari twenyine nabo nyine simba n'amatora ingene ngo yaje mu mezi
hariho abasebuka ibihugu byabo ejo bundi ku munsi wa gatanu bateye akamo gasaba ko imigambo yose yogira uruhara mu kubungabunga amahoro n'umutekano eka akaba yarateye akamo kandi barateye akamo kandi gasaba bose kujya mu matora ivyo rero mwabivuyemo amatora n'imuzo yajamo
twigurumba ako kamo twarakumvise kandi nayo ndakubwiye ko ariko tugendera ibyo tuzokora byose tuzobikora mu mahoro n'umutekano mugabo urumba mu gihe ibwirizwa shingiro ritahari mu gihe amasezerano y'arusha atahari mu gihe ibigwanisho ari byo bisigaye birangwa hirya no hino mu gihugu kuvuga ko ari twe twaza amatora ni ukuvuga ko atazobashoboka atazobashoboka ibindi ni nabwo uzobona ubu tuko turabiganira ku iradi ariko uzobona ko itazoshoboka ntibyashoboka nitwagwana bigakunda bigasubira mu buryo azoshoboka n'ahandi uko mbona umukuru w'igihugu ahejeje ibiringo byiwe ariko arabyifatamwo n'akagwi ari kumwe ibintu bizotuma haba amatora ngira hari ibindi bagamije bika tuzobibona muri iyo minsi iri imbere
ingingo muzaba mufashe ntishobora kuba yemeza ibirego vy'amishikirizwa n'umugambo uri ku butegetsi bivuga ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ifise ubwoba kuja mu matora kuko atabanywanyi boyitora ifise ivyo bintu umugambo uri ku butegetsi bamubivuga aho ntimuvyemeje mu gihe mutoje amatora kandi amakungu abatera kama ngo muje amatora
ico womenya cyo nuko urugamba rutazogwanwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta gusa nzo barimo barundi batari bake nakubwiye yuko n'abari mu mugambwe utari uri ku butegetsi hazoba harimo benshi twebwe turabizi ikibazo cy'amajwi rero cyo kuvuga ngo kuko ugiye mu matora amajwi yose uronse iyo uyaronse bikiye mu mucyo muri transparence nawe uronka abiri ukaronka atatu urayemera uko nyine ko niba waronse
Leonce Ngendakumana umukuru w'umugambwe Sahwanya Fredibu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze namwe.